mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri saa gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazengeye gushikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Zimwe mu ngingo nkuru zikigize Uburundi butangaza ko ari nka hamwe inzirye zimaze iminsi zarateye mu bindi bihugu bimwe bimwe bya Afrika zotera ico gihugu citeguriye guhangana nazo.
None inswa ntibazifungu. Hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura. Kugira ico gisida zigashika zibazaje zose twozifungura.
Iyo ni Deogi de Rurema n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi avuga yuko izo nzige zotera Burundi umutaru kuzifungura. Iyo nkuru co kimenyerekeye ihimbazwa y'imyaka 49 irumanye umunsi ku yundi habonetse amasezerano y'amahoro mu gihugu c'u Burundi. Turayigaruka ko mu Rwanda ho urwego rujejwe amatohoza muri ico gihugu ribe mu mfunyapunyo rwatanguye gutohoza amaperereza ku munyamabanga wa leta muri bushikiranganje bw'ubutungane. Icyo amukeka ko muracumva handi hatumwe hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yarayashikirije abanyamerika n'amakungu ku nshuro ya gatatu kuva ashikiriye ubutegetsi ijambo bita State of the Union. Ku bijanye n'ubutunzi yavuze ko kuva agishika ku butegetsi yakoze ibyihutirwa mu gukomeza ubutunzi bwa Amerika. Yemeje ko mu myaka itatu amaze ku butegetsi abanyamerika bamaze guhabwa ubuzi bushika ku miliyoni zitatu n'ibice bitanu. Yemeje kandi ko ariko aranagura amahinguriro mu gihugu mu kuvuga ko kuri leta yiwe Amerika imaze kunguka amahinguriro 12,000 igihambaye mu gisata cy'ubutunzi. Yagarutse ko yasinya amasezerano y'ibanze n'Ubushinwa ku bijanye no guhanahana ibidandazwa mu gihe yiyamamaje avuga ko Ubushinwa ari bwo bwunguka Amerika igahomba ku gisata cy'umutekano, naho ari igamba ko leta yiwe iherutse kwica umukuru w'umuhari w'iterabwoba ya leta ya Kiislam. Ku bijanye n'abimukira yatangaje ko Amerika ikwiye kuba igihugu kigendera ku mategeko kidakwiye guharira ivomo abimukira babicanye. Yongeye asigura ko ibikorwa byo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique vyatanguye kandi ko mu ntango z'umwaka uza urwo ruhome ruzoba rwarangiye. Nk'uko bimenyerewe abademokrate nabo bamwishuye mu ijambo ryashikirijwe na guverineri w'umudemokrate wa leta ya Michigan, aho yavuga ko bagiye gushira inguvu mu kugabanya ibiciro mu bijanye n'amagara y'abantu. Uyo mudemokrate ya nawe kugira ngo ico avuga ku vyaha vyagiriza perezida Trump nta byinshi yarivuze ko iri jambo yarishikirije ejo kwa kabiri mu gihe kuno wa gatatu ariho Sena ya Amerika ihava ikorana igatora yemeza canke ihakana ko akurwa ku butegetsi ku vyaha bibiri yagirijwe n'abashingamateka byo gukoresha umwanya ariko y'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Tukivuga ku vya Amerika, ingingo yafatiwe abanyenigeria kwinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko bagiye kubigabanya iranegurwa nabo banyenigeria bari basanzwe bacuditse vya hafi na Amerika. Imbere yuko iyo ngingo ifatwa na leta ya Trump, Amerika yabanje gushiraho amategeko atorohereza abasaba viza nko kuduza amafaranga yo gusaba viza. Iyo ngingo yafashwe mu twigoro twa leta ya Trump two kugabanya bimukira binjira ku butaka bwa Amerika. Ubushikiranganje bwa Amerika bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano bwatangaje ko ibihugu byerekeye ari nka Nigeria bitabashije guhanahana amakuru ajanye n'iperereza na Amerika. Ibiganiro ku ntambara n'umutekano bisigikiwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU biriko birabandanya. Ibiganiro biriko bibera i Geneve mu Busuwisi biba mu gihe impande zirwana muri Libya zibandanya guhunyanga ihagarikwa ry'imirwano yumvikanywe ko mu kwezi kwa mbere. Bubaye ubwa mbere abasirikare bakuru batanu ku ruhande rumwe bahura bakaganira amahoro mu gishingo c'intambara nkuko bishikirizwa na Gasane Salama ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri iryo riganiro. Salama avuga ko izo mpande zibiri zemeranije ko bikwiye ko haba guhagarika intambara burundu muri Libya. radio ijwi ry'Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoro wa kugira ngo mwumve no radio mukunda mucamuja kuri metero 192 turi live ku isi yose kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu guhegurujeje amatohoza mu gihugu cy'u Rwanda libe mu mfunyapfunyo urutangaza ko rwatanguye iperereza ku munyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane ashinzwe izibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko ho nawe ni Uwizeyimana Evode ni kuvyagirije ivyuko yoba yarahohoteye umwe mu bakozi bakorera ahitwa Grand Pension Plaza i Kigali uwo mukozi w'umupfasoni yaramusavye guca mu cuma gisaka binjira muri iyo nyubako hakubikora ministre Uwizeyimana aramusunika umupfasoni yitura hasi nkuko ababibonye babivuga mugenzi wacu Asumta Kabuyi akomeze nino nkuru
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali ariko Minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi Nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB utangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha Umuhoza Marie Michel uvugira uru rwego yabibwira Radio Ijwi rya Amerika
yego nibyo bikorwa by'iperereza byaratangiye
ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza
kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze iperereza ni ngombwa ushobora kubikora mu bikabera mu muhanda ariko mu muhanda nta mugenzacyaha uhari uri kandi guhita akora iperereza niyo yaba hari umuntu nawe yafatwa mu rwego rw'umutanga w'uhabwa iperereza ni ngombwa cyane
hanyuma nibyo nababazaga yaramutse bigaragaye ubwo ni icyaha cy'icyaba akurikiranyweho
ni ugukomeza no gukomeretsa
icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye
icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na 21 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda igihano ni hagati y'imyaka 3 kugera kuri 5
nyuma y'amasaha iki gikorwa kibaye haje kugaragara ubutumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye ubutumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje kubyabaye ntago byari bikwiye kuri igihe nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubundi sabiye mu ruhame nzisaba abantu bose muri rusange muvugizi wa RIB avuga ko gusaba imbabazi bidakura gukurikirana icyaha
gusaba imbabazi ni kimwe amubabare yashobora kutamusaba indishyi z'akababaro ariko ibikorwa byikurikirana cyaha ntabwo imbabazi zibikoraho
kuri uyu wa kabiri kandi ikigo ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Oliva ari mu kazi ke urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko iki cyaha kiramutse kihamye uyu muyobozi yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 5 Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Burundi no musibwa himbaje imyaka 29 iheza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atewe ko igikumu mu guhuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yaraye ashikirije abarundi yabasavye kubungabunga ubumwe bakirinda guha umwanya abo bose bashaka kubasubiza mu ihumbi inkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Petero Nkurunziza yamesheje ko umunsi mukuru umwe bw'abarundi uzimbazwa ku kivugo kivuga kiti ubumwe ni iragi twarazwe na basogokuruza bacu tubugira umutahe wacu ibihe byose na hose n'inkinzo yacu Petero Nkurunziza muri iryo jambo yashikirije abarundi yabanje gusigura uko abarundi bari babanye imbere y'umuzo w'abazungu yagiriza ko ariyo bahungabanije ubumwe bwaranga abarundi
mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva abarundi bacanyemo ikibabaje umwe cyarazishinga uwundi umwe avunise uwundi aracumbagira uburundi byari bere byonsa bose ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro ryo kubaho kw'abarundi aho mbere abarundi basangira impuzu ngo ihere bagasangira ipfundo baraje inama imana ikabunganira basangira ikivi n'ikigega akabisi n'agahiye bakaba bazirikana ko basangiye gupfa no gukira
umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba abarundi kwamabagavye ati abansi b'abarundi ntibasinziriye ariko nabo nyene akabagabisha ko uzokwihenda azobona ko abarundi badasinziriye
kidusiye bose rero kwa canke ngo tujya mu kongerazo si kuko hariho abaribwa no kubona abarundi batekanye basangira kabisa na gahiye igihe cyose babonye igihengeri bameneramwo baca batangura gucanishamwo abonse rimwe bitwaje amoko y'amamekerano intara imigambwe amadini n'ibindi twane twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bitera ifisi umwete turasabye ko atawohirahira ngo asubire guhenda cyane kudurumbanya abarundi turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka itatu turemesha zajijuye abarundi benshi naho atari bose twizeye ko atabakijana nyabahururu kandi ko abazogerageza gucufya abarundi bazomaramara kuko ntabutera icumu mu icumi
Petero Nkurunziza yarangije ijambo ryiwe ayimpanura abarundi abasaba kurya ibyo babiri yakuya bakabungabunga ubumwe bwamye bubaranga kuva kera narindi
kuva kera narindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zaje butihuti ikizazanye umuntu akakibaza uwumukurira kuko ngo imende yarihuse yihusha umwobo kandi ngo nta mukuru abura mukuru we twige kubaza umutima n'ahari uburame maze dutandukanye intore intobo tugendere irage ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu na karengo ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri yakuya muze rero dukunda ibikorwa twirinde gusesagura canye gusahura itunga rusange nk'uko byibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo bagiye
tubibutse ko amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi bwabo igenekezo rya gatanu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kuri mirongo umunani n'icenda n'ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana muri icyo gihe abarundi bakaba bari biyemeje kuvavanura n'indyane z'amacakubiri afatiye ku moko inyuma y'imyaka ibiri irenga gato umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi Melchior Ndadaye yaciye agandagurwa urupfu rwiwe rukurikirwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze tukivuga ivy'u Burundi shamwe gishinze kurwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera mu gihugu ca Canada ase genocide Canada ririyamiriza ibikogwa vyo kuzura ibisigari vy'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze imisi rikogwa n'umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ariko aradukurikirana ino nkuru amahoro Claver
Amaro neza Diane nini nahazwe.
Iryo shirahamwe ase genocide Canada rivuga ko giyamiriza ibikorwa vya CVR ko biriko birakogwa kubera iki.
Iryo shirahamwe yitwa Association Burundaise de lutte contre le genocide ase genocide y'abarundi ba muri Canada bavuga ko biyamiriza igikorwa cyo mu CVR rero kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ariko uwo mugwi nawo ukaba uriko urerekana ibisigari by'abantu bishwe mu ntambara n'indyane zo mu myaka iheze ase genocide Canada rikavuga riti icyo gikorwa kiriko kirakorwa na CVR kirahengamye kuko uvuga ko ari iby'abahutu gusa bishwe mu bihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri iryo shyambi rikibaza riti kubera iki uwo mugwi uterekana iby'abandi barundi bishwe mu yindi myaka nka za mirongo icyenda na gatatu aha uwo mugwi bakavuga ati uriko iryo shyambi rikavuga ko uwo mugwi uko uriko werekana iby'ubwoko bumwe gusa ariko ngo ukirengagiza ukundi kuri kubundi bwoko cyancana ngo bw'abatutsi.
Sinzi ko buraronka kanya no kuvugana nabo umwe ya Genocide Canada nimba wo bavuganye nabo kawo babajije akabazo ko bavuze ko ari igihumbi kimwe na 1972 ubwo Sevilla ntiyoba iriko iterije imbere mu yindi myaka ya za 1993 bavuga.
Navuganye na Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga w'iryo shyirahamwe ase Genocide ryo muri Canada yambwiye ati uwo mu kwiseve biraboneka ko uriko wibanda gusa ku bwicanyi 72 bafatira cyane cyane nko ku kiganiro cyatanzwe n'uwo mu kwiseve cyo mu mwaka uheze wa 2019 aho umugabo wavuze ko watoye ibisigarira by'abantu barenga 142 by'abantu byishwe mu binogo rusange birenga 400 iryo shami rikavuga riti kubera iki umwaka wose wo mu December utigeze werekana abishwe mu zindi ndyane 68 78 93 hamwe no mu yindi myaka yakurikije. Emmanuel Nkurunziza akavuga ati nyabo ni umugwi uri gukora ku mbo za politike ushaka gushimisha ubwoko bumwe cyane cyane ku mbo z'amatora yimirije.
Hanyuma muri CVR hari inyishu baraha abo bo muri ase Genocide Canada.
Pierre Clavende yicariye atwara uwo mugwi CVR ejo kontuyezo yavugiye mu ntara ya Kayanza aho hari ahari yaje gutorwa gisigarira by'abantu barenga 2000 yavuze ati tugiye sima amatwi abo bose isaba sesanguyoze n'abashaka kuvuga aya muhe asi abo n'abashaka guhagarika ibikorwa byacu byo kumenya uko ni kunywanisha Barundi ndayicariye ati tuzobandanya kuko abo bari kubashaka kutubuza igikorwa turiko turakora n'abansi b'amahoro n'abansi b'igihugu ndayicariye abishuriye muri rusange abavuze n'abatari bwavuge ko buyamiritse igikorwa cyiza.
Imbere ko ndakureka kandi unyishura usongora ase Genocide Canada baravuga ko ikigiye gukurikira kuri bari cyahe n'urugamba bagiye gukomeza cyane.
Ase Genocide Canada bifatanya n'irindi n'iryo shamenye ase Genocide kirimoso rikorera mu Burundi bavuga bati twebwe tuzobana tuyamiriza icyo gikorwa tubyereke amafungu tubyereke abafasha severe abafasha u Burundi yuko bariko bakora baciye kubiri n'akarangamutima k'umugwi severe kugira ngo kumbure hirya no hino amatwi yaba menshi bazose babahinduke basubire ku murongo nk'uko ase Genocide babivuga.
Pierre Clavernier nkuru urakoze turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe.
Nena biciye ku masonga nk'itangura mu gihe isibe ry'inzige rimaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika y'Ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Leta y'u Burundi itangaza ko umuti nyamukuru yiteguriye gukoresha ziramutse ziteye u Burundi ari ukuzinoba no kuzifungura. Umushikiranganji ajeje uburimyi n'ubworozi muri ico gihugu Deogide Rurema asigura ko no muri kahise ari wo muti abategetsi b'abarundi bakoresheje mu kuzituza. Mugenzi wacu Roje wirika neza ni wadufitiye Donide ino nkuru.
Kuva mu ndi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu birengo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami Mwezi Gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cyane cyane mu gukingira imbibe z'u Burundi no kurwanya bakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'1952 n'igihumbi kimwe n'1998. Ubwa kabiri hari kuri Repubulika ya Kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1986 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahurizwa ko n'abarundi bose nk'uwateje imbere igihugu hagati y'igihumbi kimwe n'1976 n'igihumbi kimwe n'1987. Ku ntwaro yabagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura n'uwo abategetsi niwo muti bategekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'u Burundi. Deogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri. Ku bo baba batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamara n'amakuru.
Twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake mugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa apfeko wasanga indani harimo umuceri twarabyihereza kabisa. Urumva rero naho izo nzige zatera umwamwezi Gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura. Naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyene hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha nubundi bwoko tudukoko bakabifungura girango murumva nkaha kujya muri Kongo aho babonye ibikogoshi ntibabihebe twogira ico gisida sikashika izo bazaje zose twozifungura
umushanganje urema namenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isi y'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
ushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikiranganje nabo dufashanya mu iterambere n'amashirahamwe akora cyane mu gisata cy'uburimyi ushiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushiraho integuro yo gukinga ikiza n'ikidushikire kiturumbuka utunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n'ibyo biza by'inzige gushiraho ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika gushigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kurwanya izo nzige
kuva mu mwaka w'umwaka 2019 inzige zateye ibihugu bya Kenya, Ethiopia, Sudani y'umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu byo ku isi bitari bike ubwa mbere zatangiye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'2025 Roger Urika neza Ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri Kilo F 15,320 Kilo F 15,675 na Kilo F 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri Kilo F 15,180 na Kilo F 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri Kilo F 15,460 na Kilo F 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Inkuru imwe y'umwikambi z'abarundi mbere y'uko duca tubashikiriza ibyaranze amateka y'uno munsi muri Rusenda zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi iherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburaro budashemeye zisigura ko zimwe mu amwe mu mazu yabo ari mato kandi ashaje eka ngo n'ibisaswa ntavyo bafise ni inkuru y'umumenyesha makuru mugenzi wacu akora muri Kongo Vedaste Ngabo
Ndayishimiye Eliane ni impunzi yo muri village 46 kwa musanzi yo mu rugo ari kumwe n'abana bamwe bari gukina hanze abandi nabo bicaye ku gasambi mu nzu atubwira yuko ahangayikishijwe n'ikibazo cyo kuba mu kazu gatoya ka metero 3 kuri 4 kandi gashaje
nka jefise umuryango w'abantu 9 mu nzu ariko kubera bampaye inzu imwe yonyene abana barabura aho baryama naziro bazi kuri umubyeyi ko ufite umwana w'imyaka 12-13 kuryama hamwe n'umubyeyi bazi kora amakosa urumva bica bisaba rero kumuronderera ahandi hantu aryama kandi nuko uri muturabire kabisa mureko tworonka uduhe maso kwa kugira ko basubira ku gaparaseri babaraduhaye turonke ibiti turonke nagahema ko gushirako aho mbangamiwe urumva ntanze ufite yagutse tujyama nako urabura naho nyimba ara kugakuba washenye ukabura ahantu ubura ahantu hoshaka gakwi abana mu kimvura yaba yaguye cyabura ahantu tahiza twadukwi kubera mu gihama nako nababana inzu ni nto cyane haja fisi mujiangu abani chenda, aiko ngachambura inzu wajamamo, hengi yura yivon, akana kumiru kwa kwagulirako, urabona na gahema, na rakabuzi, na hali inyuma, na gahema kaliko, nenu mbaba wanawachi wajama, inzu hizi umba iviviviri.
Paskazia warakamfitie, nawe ni mfunzi yonguri ingambi umuruse nda, avugayu kwa rajgu nshinga ni kikiwazo chubura arugutari bugiza, kuko imyaka igiye kubiviri, hai seri tawavikoresho, virimiviri ingiti nuburago.
Ikibazo cy'uburaro tubura ibyo tujyamako hari gishobora gutunga abana mu nzu nka batanu gashusa ngufisha karago kama nda karondera kabasha kabari kasheje mu nzu akarara kumbagarako n'uburenge cyage uburenge cy'ubwo bwo baduhaye bwarahedze umwe buriko burahera inzu nazo hari gihe tuba dufishye inzu ugasangi ibashira va umuntu akarara tonyegwa n'intu z'imvura iguye akabura hajyama imvura iguye hari gidusanga mu nzu ugasanga amabashi yaratobotse ugasanga tuva turara hantu haba
uwatoranijwe Veda n'umuyobozi wa village 41 iri muri site ya Gatunguru ya gatatu avuga yuko usibye kuba bafite iki kibazo cy'uburaro budashemeye n'amazu ashaje bafite n'ikibazo cy'ibikoresho byifashishwa mu gikoni kuko ibyo bahawe na SR mu mwaka wa 2016 byashaje
urabona mu mico y'ikirundi nta mwana kuze w'imyaka 15 umukobwa asangira na se kubera kugasafura baduhaye ndetse usanga nk'umuntu ari karira mu gasafuriya udusahani natwo twaraheze mbere hamwe aba mama bacafata kwa dusafuriya bakatu hari ukuntu badubayimba kanogo bakatugira nguke kw'inkono nitwacu batekiramwo bakongera bakariramwo kwere tubavise ibibazo nk'ibyo by'amasafuriya cyane gose iya bagacwa duha n'ibizuku ivyo bizuku navyo bisaba isafuriya ikomeye ivyo bizuku rero vyatumariye n'amasafuriya noneho imyaka itatu yaheze kwere iyo safuriya imwe ariyo dutekamwo nta n'amavido dufise ntayo dufise kwere nayo baraduha n'indi buri burya ubugore bw'ibintu zenye bw'ibipurizo nabwo nyene ukavomye mu gasaduka amazi ijyayiru bine akuze umwe agasasaduka ugasabusaduka
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusende Emmanuel Ntirampeba yemeza yuko izi mpunzi zifite ikibazo cy'uburaro butari bwiza kuko amwe mu mazu zubakiwe n'ishiramwe rya SR ashaje nubwo yari amwe ya SR igenda ivugurura yagiye asenywa n'umuyaga ndetse n'imvura gusa SR ntivuga igihe izatangirira ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'ibirago ndetse n'ibisaswa ariko ejo ku wa mbere ibinyujije mu ishiramwe rya ARD yatangiye gusanura amwe mu mazu 2230 yagiye asenywa n'imvura n'afite amashitinga ashaje Vedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara kivuye epfo
wa mwanya w'izaranze amateka y'ino tariki tuba tugeze ko no munsi genekerezo rya gatano n'iryo turiko mu kwezi kwa kabiri mu 2023 rero nk'ino tariki umunyamabanga mukuru wa leta ya Amerika Colin Powell yarafashe ijambo muri ONU ishami mpuzamakungu asobanura impamvu Amerika igomba gutera Iraki mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu rubyijwi rya Amerika i Londres abitubwire
ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri muri 2023 nibwo wari sekretari wa leta wa Amerika Colin Powell yafashe ijambo mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yayisobanuriye ko Amerika izi neza ko Iraki ifite intwaro zirimbura imbaga abitangaho impamvu yo gushoza intambara kandi ko ku kwezi kwakurikiyeho yahise itangira mu ijambo rye yahamyaga ko ibyo avuga bifitiye igihamya simusiga yahawe n'abashinzwe ubutasi nk'uko Colin Powell yabitangaje nyuma yemeje ko Perezida George Bush yamwe herije muri Loni gutanga ibisobanuro ariko ko yari yararangije gufata icyemezo cyo gutera Iraki yasobanuye ko yarazi neza ko abeshya na wiyemerera ko ririya jambo rya mwandurije izina abakozi be bari barabonye ko ibyo afataga nk'ibimenyetso bitari bifatitse bitari bikwiye kwizerwa kandi byari biteye amakenga ijambo Colin Powell yavuze kuri iyo tariki ryatumye abanyamerika bumva ko intambara ifite ishingiro kandi ko abategetsi babo batanze igihamya imbere y'umuryango mpuzamahanga
Minisita Nshimiyimana urakoze kuri ayo mateko twibukije yuno munsi mwakoze nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi yakoze Magbilia Bero yegeranije amajwi yacu na engineer Odius ari kumwe muhinga bw'ivyuma je ne kwenda bashikiriza iwanyu mu ntara yino munsi na Lidiane nahaze tuzasubiye ejo nkaho twahereye ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndayikuriza kururanirwa mu vyo muri mwo ndanabatumira mu biganiro byacu vyo mu masaha ari imbere muri vyo harimo muri isanga igihe c'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kubageza aho amakuru azobagezeho mu karere igihe c'isaha 1:30 agezeho ku isi ariko turaza kwibanda cyane cyane kuri Afrika mugira Imana mubanye no muzanye.